nzamba
nzambi rasamirana amakuru na François Bizimana turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15/0/2021 turabahaye ikaze muri ano makuru mwatubwiye n'uruganda rwa Radio Nzamba agateka kawe amakuru tubafitiye akaba yubakiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira muri komine Ntega ni mu ntara ya Kirundo haravugwa imisore ibiri ivukana yakubiswe na bamwe mu mbonerakure ubu aho bari akaba ari biruruma kuko batariko baravuzwa muri ano makuru muraza kubyumva abantu umunani nibo bamaze guhitanwa n'inkuba mu ntara zitandukanye z'igihugu mu kiringo kitarenze ukwezi nayo hamwe mu ntara ariko harashyirwaho amande yacibwa abatubahiriza ingingo zashyizweho zo kwikingira COVID-19 abize by'amategeko bakavuga ko ayo mande yarakwiye kungana hose mu gihugu mu gihe hakozwe amakosa asa mu bihinga bw'ibyuma nkaba ndi kumwe na Innocent Kubwimana kaze mu Idonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo haravugwa abasore bane barekuwe kuri uyu wa kane abo basore bari bafashwe n'igipolisi bagirizwa gusinzikaza ubuzima bw'abantu babiri bavukana ku munsi w'Imana mu gihe bari ko barivuna akanyota ku mugwa mukuru w'iyo komine abanyagihugu bagatangazwa n'iryore kugwa batarengukishijwe imbere y'ubutungane mu gihe abasinzikarijwe ubuzima amagara yabo yifashe nabi kuko babuze uburyo bwo kwivuza inkuru tubaza mugenzi wacu Odas Nimbona
abo basore uko ari bane bivugwa ko ari imbonerakure bari bafunzwe ku munsi wa mbere w'iyindwi n'igipolisi cy'inyamiramabi bagirizwa gusinzikaza ubuzima bw'abasore babiri bavukana mu gihe bariko barivuna kanyota ku munsi w'Imana icyatangaje ngo nuko kuri uyu wa kane barekuwe batarengukijwe imbere y'ubutungane
n'ibintu byabaye ku munsi wa Mungu kukabare kwa tajiri twese twaratangaye kubona imbonera kure zifata abantu bariko barivuna inyota zigakubita zikonona gushikaho abo bantu bajanwa mu bitaro ariko no kuvugwa ntibavugwe kubera ati amafaranga bari bafise izo mbonera kure zigakingirwa n'inyamiramabi zigakingirwa n'abajejwe intwaro byaradutangaje cyane kuko naho zagiye gufungwa zamaze mu gashoromayimara zafunzwe ku munsi wa mbere ku munsi wa kane zari zirekuwe bishoboneka neza yuko hariho abantu barengeye gukorwa kw'amasohoza naho bokora amabi atagira uko angana
abo banyagihugu bo muri komine Ntega basaba abajejwe ubutungane guhana inkozi z'ikibi zihungabanya abanyagihugu batekanye
icyo gituma rero twebwe twashaka dusabe ababijejwe n'abandi bose bafise akamubotera hejuru badufasha dukora izi mbonerakure zidahanwa zikera akajagari kandi abantu bari bitekaniye mu gihe bahanzwe n'ubukene bahanzwe n'ubwoba bw'ikiza cya coronavirus
twarondeye Manirakiza Clovis inyamiramabi yabafunze kugira ngo avuge igituma barekuwe atarubanza baciriwe tukaba tutashoboye kumuronka
arakeno yodasi nimbona ishyirahamwe Rukristo wa Kate Burundi ririyamiriza ihotegwa n'ifatwa nabi ry'abafungwa mu mabohero ya Mpimba Gitega Murambya Bubanza Rutana Ruyigi Muyinga na Rumonge na cyane cyane abafungiwe imvo za politike mu cegeranyo cy'iryo shyirahamwe cy'ukwezi kwa 12 umwaka uheze umushingwa manza ni buri munsi Jean Claude ajejwe igisata cy'amategeko muri iryo shyirahamwe amenyesha ko hari n'ikibazo cyo kuvuza abafungwa akati Burundi ritunga gatoke muri ayo mabi abarongoye amabohero abakozi biperereza hamwe n'abafungwa bayoboka umugambwe CNDD FDD tumukurikire
tukagaruka ku bantu benshi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu mugabo imanza zabo zaraheze bamwe bakenzwa abandi nabo bakaba baragiriye ikigongo n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza eka akaba n'abandi bahejeje iminyororo cyane cyane rero bari muri ya migwi tuvuga y'abanyororo bakurikiranwa byaha bya politiki ariko ugasanga bagumye bapfunzwe twarasuye kandi turavuga ku byerekanye n'amagara y'abanyororo aho tuvuga ibi byo kwikingira ikiza cya coronavirus kibiko birafatwa menenegwe muri uko kwezi kw'icumi na kabiri kuko inkingo zose zari zisa n'izari zafashwe kugira ngo bakinge ico kiza nikirandagate mu ibohero basa n'abadehukiwe zikaba zitariko zirakora tukaba twasabye ko bosubira kwikubita agashi kugira ngo izo ngingo zubahirizwe turavuga kandi no ku bwinshi bw'abanyororo aho amabohero menshi kambere yose arengeje cyane igitigiri cyabo yategerezwa kwakira ni ukuvuga ko amabohero arengewe cyane twatanga akarorero k'ibohero rya Muranza usanga rirengeje ku bice birenga 836 ku ijana hamwe n'ibohero rya Bujumbura ibyo bita ibohero rya Mpimba ririmo abanyororo barenga ku bice 638 ku ijana ni ukuvuga abanyororo ahantu hateza kuba hari abanyororo 800 uno munsi uhasanga abanyororo 448 n'ibindi tugasozera dusaba Leta y'u Burundi ko yokwikubita agashi kugira ngo yubahirize agateka k'abanyororo cyane cyane abanyororo yagirizwa ibyaha bya politiki kugira ngo batunganize icyo kimwe n'abandi tugasaba kandi Leta y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye abanyororo mu mabohero kugira ngo amabohero ashobore kugira agahengwe abapfunga mu mabohero bagire ubuzima kuko si abantu baba baratawe
ano makuru arabandanya abantu 8 nibo bamaze guhitanwa n'inkuba mu ntara zitandukanye z'igihugu mu kiringo kitarenze ukwezi muri abo 4 baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba muri komine Buganda y'intara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ahandi havuzwe inkuba mu minsi iheze ni mu ntara ya Muyinga Bonfils Niyongere
abantu bapfuye kubiswe n'inkuba ku mugoroba wo kuri wa kane higeshiza imwe z'ijoro mu gihe bariko barasenga amasengesho akoregwa ku mutumba ahitwa Gihara ku mutumba cunyi wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Abajeje intwaro muri komine Buganda bamenyesha ko ayo masengesho atemewe n'amategeko. Abantu bapfuye kubiswe n'inkuba bagizwe n'umukenyezi umwe n'abigeme batatu bose baba mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu b'Uganda bashoboye kumenya imyidondoro yabo bakoresheje ibibaranga. Uwa mbere ni Beli Akimana avuka muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro akaba muri kino gihe muri zone ya Nyakabiga. Uwa kabiri ni uwitwa Roseline Nzojiyobiri avuka muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura ariko akaba yaba muri kante ya gatandatu ya zone Ngagara. Uwa gatatu akaba yitwa Claudine Nduwayezu yavuka muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza akaba yaba muri kartie Mirango ya zone Kamenge. Uwa kane ni Julian Daye akaba yaba muri kartie Gasenyi ya zone Gihosha. Ibiziga bya bakobwa batatu n'uyo mupfasoni byacu bitwagwa mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu ntara ya Cibitoke. Abaje intwaro muri komine Buganda baremeza aya makuru bakavuga ariko ko bariko barakora amatohoza kugira bashobore kumenya uwo bayatumiye abantu gukora ayo masengesho hejuru kuwo mutumba wa Gihara na cyane cyane amasengesho akogwa mu ijoro. Ikibazo abantu bapfa bakubiswe n'inkuba canke ibitungwa n'ibindi bintu byononekara bimaze igihe bivugwa hijya no hino mu gihugu. Umuntu uheze mu ntara ya Muyinga umuntu umwe yakubiswe n'inkuba aca aracikana mu kwezi guheze kwa Kigarama naho abantu babiri barapfuye akubiswe n'inkuba muri komine Butihinda iyo ntara nyine ya Muyinga. Mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Bururi umwungere na bimwe mu bitungwa yararagiye navyo vyarapfuye bikubiswe n'inkuba. Mu kiringo kidashe ku kwezi abantu 8 barapfuye akubiswe n'inkuba co kimwe na bimwe mu bitungwa.
Uburyo bwo kwirinda coronavirus mu bibanza bifungirwamo abantu gushyira muri ivyo bibanza ivyankenerwa vyose byo kwikingira coronavirus. Uhimiriza abafungwa gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira coronavirus. Kwambara agafukamunwa no gupima abafungwa bashasha bibitegeko. Kwama hakogwa ibipimo ku bafungwa bose. Iyo naho habonetse abandi uyu mugera wa corona batandukanye n'abandi. Guhagarika urujya n'uruza rukogwa mu bibanza bifungirwamo abantu. Kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu agenga abafungwa na cyane cyane uburenganzira bwo kwivuza.
Akona kamo kahajui nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Turabandanya nano makuru haruhande y'ingingo ziherutse gufatwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano mu ntumbero yo kugwanya ikiza COVID-19 hamwe mu ntara abazirongoye bariko barashiraho ibihano mbere harimwo n'amande yashingwa uko bonyene babyishakiye. Mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye arabitubwira.
Itangazo ryatewe ku gikumu na buramatare w'intara ya Karusi Karimia Mbarushimana ryerekana ko kuva ku igenekerezo rya 18 kuno kwezi umuntu wese azofatwa ariko arasomana n'uwundi umunyurabo babiri azotangishwa yadabu y'amafaranga igihumbi gukaraba iminwe n'isabuni imbere yo kwinjira mu biro bitandukanye utavyubahirije azoriha yadabu y'amafaranga igihumbi nyene nayo uwo wese adafise dukoresho to kwikingira ikiza COVID-19 yadabu y'amafaranga ibihumbi 10 nkuko biri muri iryo tangazo. Mu ntara ya Rumonge naho buramatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga aheruka gufata ingingo ko abagendesha imiduga batambaye agafukamunwa batangishwa amande y'ibihumbi 50, abanyonga amapikipiki bazuhanishwa ihadabu y'ibihumbi 200 batambaye agafukamunwa, abafise utubare nabo batubahirije ingingo zisabwa zo kugwanya ikiza COVID-19 bazotangishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi 50, abatwara amakinga nabo batambaye agafukamunwa ihadabu n'ibihumbi 5 vy'amarundi. Ingenzi ziri mu miduga nazo nyene zizotangishwa amande y'ibihumbi 5 umwe wese igihe atambaye agafukamunwa.
Emmanuel Ndayishimiye tukira hanyene ihadabu rishigwaho n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bakurikize amabwirizwa ya leta yo kwikingira umugera wa corona ryategerezwa kuba rimwe mu gihugu cyose. Ibyo bisigurwa no mu shingwa manza Janvier Bigirimana ahabona ko naho abajejwe intwaro bafise uburenganzira bwo guca ihadabu byari bikwiye ko igihano kiba kimwe mu gihugu cyose kutubahirije ingingo yo kwikingira na rijya igihugu mu Burundi ari gito tumukuru.
Ajejwe intwaro kugwego gwintara makomine n'ahandi biraboneka yuko hari akariro bariko barashiramwo mu kufata ingingo rimwe na rimwe sanga bariko bavuga ko bazoca manda abantu ayo mande ayo madao batangisha abantu ugasanga rimwe na rimwe bamusanisha nk'iba guverneur bariko bafata mande bishakiye kandi ayo manda kafusanga ntasa mu gihugu cyose nivyo abajejwe intwaro bashobora gutanga gufata ingingo zija zimeze uko zugushira mu ngiro ingingo zibazafashwe n'umukuru w'ubushanga zafashwe na leta, ariko byo baziza ingingo zijanye no kugwanya icyo kiza yaba ibyo by'ibihano kuba batabahirije ingingo zafashwe byo byiza bibaye bimwe mu gihugu cyose. Uburundi ni igihugu gito ku buryo ibihano cyangwa ingingo zotezwa gukurikizwa cyo kimwe kandi zikaba zafashwe ari ingingo zisa. Ibyo rero tukibaza yuko bakwiye gukomeza wa mugwi ku rwego rw'igihugu jere kugwanya icyo kiza ku buryo n'ibihano bitangwa ko tubahirije ingingo biba ari bihano bikurikizwa cyo kimwe kandi biba bisa narijya abarundi. Uburundi ni igihugu gito, umuntu uvuye mu ntara akaja mu yindi ni byiza yuko amenye yuko ateze kubahiriza amabwirizwa amwe amategeko amwe maze abatubahirije mwene izo ngingo bakaba bazi yuko bashobora guhanwa kandi bagahanwa cyo kimwe. Udashika mu ntara cyangwa muri komine ngo utangure kwibaza ngo mbega ingingo ziri muri ino ntara zitandukanye n'izi gute n'ingingo ziri mu ntara umuntu abavuyemo. Iki nacyo nuko twosaba abasanzwe bafasha Burundi. Burundi ni igihugu tuzi ko kidafise amikoro kandi gifise ubuvuzi bukiri inyuma, nuko rero boshyiramo ingufu bagafasha Burundi kugira ngo abarundi bashobore kurokoka ari benshi ukizana kizobahitane, kandi tugasaba yuko n'abarundi bonyine bufata ingingo ku giti cyabo zo kugerageza kwirinda no kurinda kwanduza abandi baba baza barahurira mu mirimo shanka ibindi.
Tukira hanyene kukiza COVID-19 Diocese Katolika yo mu ntara ya Muyinga ibicishije ku mungere wayo Yohakimu na Ondereye ihamagarira abasaseredoti barangurira ubutumwa mu maparuwasi atandukanye gukora ibishoboka kugira ku munsi w'Imana abakirisu bazoza gusenga baze bicare bahana umwanya hagati yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya coronavirus. Nkuko ubutumwa bwarungitswe n'uwo mwungere bwaciye kuri wa gatanu ku mbuga zitandukanye za WhatsApp bumenyesha muri ubwo butumwa kandi Musenyeri Hakimu asaba abakirisu bafise ubufukamunwa kuza gusenga babwambaye amwunganira nako patiri mukuru wa paruwase Muyinga nawe yararitse abarongoye imihari katolika nka Skute Benakiro gutunganya abo barongoye ngo baze bakurikirane neza ko abaje gusenga babanje gukaraba imbere yo kwinjira mu isengero be nuko bicaye bahanye umwanya hagati yabo kuva ikiza cha corona kivuzwe mu ntara ya Muyinga nibwo bwa mbere diocese katolika ya Muyinga ifashe ingingo nkiyi tukira hanyene hindagurika ry'umugera wa coronavirus rimaze iminsi rivugwa ntirikwiye gutera ubwo abantu kuko ngo buryo bwo gufasha abamaze kwandura buriho ivyo bivugwa na Komeko nakuze umushakashatsi w'ingwara zibiza munsi y'ibihugu biri muri Sahara Komeko nakuze avuga ko muri kahise n'ingwara y'ubukangwe yibonekeje muri bene ubwo buryo ariko ngo urucanco rwagumye ari rwarundi Komeko nakuze asaba ahubwo abantu kubandanya bakurikiza amabwirizwa bashikirijwe yo kwirinda icyo kiza tumukurikire
Ego nivyo ubu ariko hari garagaza ukwihindagura kuwo mugera w'ico kiza ruho nyangara cha COVID-19 irya no hino no kuvuga bahinga barabikurikirana bakaza baraba yuko umugera ugenda wihindagura sukundi mugabe ivyo byose bisanzwe bizwi yuko imigera y'ingwara yende bikora nkuko kugira ngo cana yo nyene ishobore kwinjira neza mu mubiri w'umuntu hama yongere ishobore guhindura kubaho nayo nyene nka karorizo turamaze kubibona mwari musanzu mubizi kumigera ishaka gusa nayo zo bita virus umutera ubukangwe ariyo poliomyelite fise nabo nyene ingenuge wagiye urihindagura kugira ngo ushobore kubaho nuvuga ko ngerwa n'ingene abantu twifashe cha bifasha kugira ngo uranda gatenirwa n'ingoga kuko umaze kuronka n'ingene wihindura kugira ngo winjire neza ivyo navyo bicaye ivyo bica rero muri ijya nyifato y'ukutawugwanya bihagi mu ngamba zo kugwanya niyo ivyo bita variante nshasha zagaragaye n'izindi zogaragara kumbure kuko ivyo ni ibintu bisanzwe nkuko nabivuze mu kubaho kw'iyo migera yamwe n'izo ngwara badukoresha no kuvuga ivyo abahinga batanze kugira ngo abantu birinde uwo mugera no kuvuga nka bijya tuvuga byo guhana intera byo kwambara agafukamunwa vyuko karaba n'isabuni umwanya wose kudahana iminwe mu kuramukanya canke kudakora nako ivyo byose ni ukutegerana no kutaja mu bikorane hirya no hino hanyuma n'izi nshanjo zabonetse kuko ubu hariho no kuraba yuko izo nshanjo zitariko zira zishobora no gukinga no gushika ubu biraboneka yuko inshanjo zibishoboye kuko zakozwe zifatiye ku karemangingo kuyo mugera gakomeye kadahinduka
akaba ino ngaha rero w'amakuru twabateguriye aciye agarukira tukaba tubashimiye mwe mwese mwariko muradukurikira nshimira kandi na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma murakoze